Iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, uyu munsi ni kuwa kane, tariki ya 16, ukwezi kwa gatatu, umwaka w'ibihumbi 2017. Muri kumwe na Thomas Kamiri ndi kuri mikro. Iyi ni radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3.
Uranyi badashoboye kuba bategura dosiye mu buryo bwimbitse kora yuko no kujya gusoma kuri machine ni ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga.
Uyu ni Maître Kabeya Augustin avuga ku kibazo kigaragara mu gutegura dosiye y'ababurana hifashishijwe ikoranabuhanga. Ni mu rubanza rw'abantu baregwa iterabwoba mu Rwanda. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo kandi imiryango irenga 900 ivuga ko yanyazwa amatongo na leta muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu Burundi. Ikaze kuri radio yanyu. Mbere ya makuru yo mu biyaga bigari, mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi nka yateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi radio y'Ijwi ry'Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu gihe itegeko ribuza abimukira abaturuka mu bihugu bitandatu bigizwa hanini n'abayisilamu yatanguye gushyirwa mu ngiro kuri uyu wa kane. Umucamanza w'igihugu muri leta ya Hawaii Derek Watson yatangaje ko iryo tegeko yari hagaritse. Watson yanditse avuga ko iryo tegeko ari zo rizobangamira urujya n'uruza rw'ingenzi zinjira muri iyo leta, mu gihe ari zo zinjiza amafaranga menshi mu kigega cy'iyo leta. Ayandi ma leta ashika kuri 6 nayo nyene yarahagaritse iryo tegeko mu kuvuga ko rikumira abayisilamu. Ni mu gihe abashingwa manza bavugira ubushikiranganji bw'ubutungane bwo bavuga ko iryo tegeko ataco rivuga kubijanye n'idini. Iri ribaye irigira kabiri umucamanza wa leta hagarika iteko ya President Trump ribuza ingenzi zituruka mu bihugu bigizwa hanini n'abayisilamu. Mu gihe abashikiriza manza ba leta bavuga ko President wa Amerika afise uburenganzira bwo kubuza abantu bamwe kwinjira ku butaka bwa Amerika ku mvozo z'umutekano, abarigwanya bo basigura ko iryo tegeko rikumira abantu gisunza idini kandi ko ritubahiriza ibwirizwa shingiro. Umushikiranganji wa Department ya Amerika Rex Tillerson ari mu rugendo mu gihugu cy'Ubuyapani. Tillerson ategekanya kugendera kandi bihugu vya Korea y'Epfo hamwe n'Ubushinwa mu ntumbero yo guhumuriza ibyo bihugu bisanzwe bikorana na Amerika no kurabira hamwe navyo uburyo bogwanya iterabwoba ry'ibigwanisho vya nucleaire bihingurwa na Korea ya Ruguru. Muri urwo rugendo Tillerson yajanye n'umumenyesha makuru umwe, mu gihe bimenyerewe ko ahagurukana n'umugwi utari muto w'abamenyesha makuru iyafashe ingendo nk'imwe nizo. Bitekanijwe ko kuri uyu wa kane Tillerson abonana n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe hamwe n'ujejwe imigenderanire n'ayandi makungu Fumio Kishida. Kuri uyu wa gatanu Tillerson azova aho mu Buyapani aja mu gihugu cya Korea y'Epfo, aho azobonana na Perezida Wang Yeok-an. Yamara nta banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bazobonana. Ni mu gihe aho muri Korea y'Epfo hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu. Urugendo rwa Rex Tillerson mu karere ka Aziya akazorurangiriza mu gihugu cy'Ubushinwa kuri uyu wa gatanu, atekanya kubonana na Perezida Xi Jinping kugira bategure umubonano wa Perezida Donald Trump hamwe na Perezida Jinping utekanijwe kuba mu ntango z'ukwezi kuza kwa kane. Mu matora y'abashingamateka yarayabaye mu gihugu cy'Ubuholandi, bivugwa ko ibiharuro gushika ubu byerekana ko Mark Rutte yahoze ari umushikiranganji wa mbere ashobora kuba yatsinze ku rugezo rutari rwitezwe uwo bahiganwa Geert Wilders asanzwe aterekwa abimukira hamwe n'abayoboke b'idini rya Isilamu. Kugeza ubu umugambwe Rutte aturukamwe ufise amajwi 31 ukabuza imbere y'indi migambwe yose harimo n'uwa Wilders. Imyiyamamazo ya Wilders yabaye icigwa kubijanye n'ibihe ibihugu vya Buraya biriko biracamwo, inyuma yaho ubwongereza buvavanuriye n'ishirahamwe rya Buraya insinzi ya Wilders ikaba yasa n'izobangamira imigenderanire ya hagati ibihugu vya Buraya ni mu gihe yari yasezeranye kuzobuza abimukira baturuka mu idini ry'abayisilamu gusura kwinjira mu Buhorande kugaza imisigiti guhagarika igurishwa ry'igitabo cy'Ikorowani hamwe no kuva mu ishirahamwe rya Buraya bivuga ko umugambwe wose uzotsindira intebe nyinshi uzotegereza gukorana n'indi migambwe kugira ishobore gushinga leta nshasha yamara imigambwe ikomakomeye yose ikaba imaze kumenyesha ko itazokorana na Geert Wilders mwamenya ko amatora yo mu Buhorande azokurikirana azokurikirwa nayo umukuru w'igihugu mushasha mu Faransa hamwe no mu kwezi kwa kane hamwe na Yudagi mu kwezi kw'icyenda tukiri ku mugabane wa Buraya umushikiranganji wa Turukiya ajejwe imigenderanire n'andi makungu Omer Selik yarasatiriye ishirahamwe rya Buraya ho amenyesha ko ivyo Turukiya yasabwa vyose kubijanye n'amasezerano y'impunzi babikoze Selik avuga ko atagituma abona amasezerano yo gumaho agavuga ko iryo shirahamwe ritubahirije amasezerano yayo aya masezerano yasaba Turukiya kwakira impunzi zinjiye muri icyo gihugu zitemewe n'amategeko hamwe no kongereza umutekano ku mipaka yayo kugira igitigiri cy'abimukira bagana umugabane wa Buraya kigabanuke Turukiya yagiriza ishirahamwe rya Buraya ko ritabaye rikireka abanyagihugu bayo ngo bagendere ibihugu vya Buraya ta mapuro zigenzi barinze gusabwa ishirahamwe rya Buraya risigura ko Turukiya itakoze ibyo yasabwa kugira abanyaturukiya baronswe ubwo burenganzira ubwo ruhagarara rwiyongereye inyuma yaho ibihugu by'Ubuhorande n'Ubudagi bya nkibashikiranganje ba Turukiya kugira imyamamazo isaba abanyaturukiya kongereza ubushobozi bwa President Erdogan wa Turukiya
Aya yaramakuru yo hirya no hino muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda internete yacu ni radio yacu voa.com Facebook VOA Radio yacu naho murasanga ibiganiro byacu n'amakuru yacu Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari Ubukungu bw'u Rwanda bwazamutseho hafi 6% mu mwaka ushize w'ibihumbi 2016 byaraye bitangajwe na Ministeri y'Imari n'Igenamigambi y'u Rwanda Eric Bagiruwubusa araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru
Imibare ya Ministeri y'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda nk'uko yeretwe itangazamakuru igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka wa 2016 bwazamutse mu mafaranga mu bihumbi 2016 umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'u Rwanda uri kuri miliyari 6,618 by'amafaranga wavuye kuri miliyari 5,957 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2015 n'umusaruro mbumbe ikigo cy'igihugu cyibarurishamo ibare mu Rwanda gishyira ku mpuza ndengo ya 5.9% mu mwaka wa 2016 iki gipimo kiregera cyari cyateganijwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda impande zombi zari ziteze ku musaruro mbumbe w'ubukungu bw'u Rwanda mu 2016 wari buzamuke kuri 6% kuri ambasaderi Gatete Claver ministre w'imari n'igenamigambi mu Rwanda arasanga ikigero ubukungu bw'u Rwanda buri huretse uruzuba n'ibindi byateye impinduka ubwaryo ntacyo bitwaye kuko bitari kure ikigero ubukungu bwari bwitezweho
umwaka ushize twaye twavuze ko umwaka duteganya kugira ngo ubukungu bwacu buzamuke 6% ariko uryo maze gukora projection hari ibintu bigenda bihinduka mu bukungu kimwe ni n'iriya zuba twabonye mu byukuri rya tutatekereza ko zangana kuriya nibindi byagiye bihinduka hirya no hino noneho biragaragara yuko umubare wababonye nanone ushaka urangana hafi nuko twari twakoze projection yacu 5.9% ni ukuvuga ko we are almost close to perfect so really showing yuko projection yacu iyo twagize iri close to the reality
inzego zifatwa nk'inkingi za mwamba mwizamuka ry'ubukungu mu 2016 n'urwo ubuhinzi n'ubworozi urwego rw'inganda n'urwego rwa serivisi imibare y'imishya y'ubutegetsi iragaragaza ko urwego rwa serivisi mu 2016 biruri ku mpuza ndengo ya 48% by'umusaruro mbumbe iyo mibare y'imishya ikomeza kugaragaza ko imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi yavuye kuri 33% ijya kuri 30% ni mu gihe imirimo y'inganda yo ubutegetsi bugaragaza ko yavuye ku mpuza ndengo ya 14% ikajya kuri 17% ubutegetsi ntibugaragaza icyo bwiteze ku bipimo by'izamuka ry'ubukungu mu 2017 bukavuga ko hari byinshi bugomba kubanza gusuzumira hamwe n'izindi nzego bufatiye kubiriho Ubutegetsi ntibubura guteganya ko n'ubusanzwe inzego zagize uruhare mu iterambere ry'ubukungu mu 2016 zizakomeza kuzamuka. Ministre Gatete Nanone:
Anga tubona yuko inganda zashobora kuba zatera imbere, noneho iriya section y'inganda ifite 17% ikaba yazamuka. Ikindi nacyo tubona nuko service sector yacu nayo yazamuka birengejeho cyane cyane yuko ibyangombwa byose by'ibanze yuko dufite Rwandaya irakora expansion. Turubaka India Airport nshya. Nanone amahoteli aragenda yiyongera. Arayo tumaze kubona. Aho dukorera amanama haragenda naho haguka. Programu yacu iragenda imenyekana hanze ku buryo abantu bishimira kuza gukorera amanama yabo hano, ariko noneho n'abamukerarugendo bakaba biyongera cyane. Ibi turabona yuko bizagira ingaruka nziza ku bijyanye na service sector.
Imibare iragaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda buzamuka, ariko biranagora kubyumvisha rubanda rugufi bitewe n'imibereho baba babayeho. Barima barya rimwe ku munsi nabwo babanje kwiyuha kuya abatarya n'abasuhuka kubera imibereho mibi aba baba mu Rwanda.
Mbega nanye muri make kugira ngo n'utumbashe kuduhaha, ni inyana nari mfite nagurishije mbasha kuba nkisunika iminsi.
None se nk'ubu ngubwo reka dufite ku wa kane uyu munsi, umera kujya komeza ku wa mbere. Ubu ni ukwirwa ngenda ngutyo mu muhanda kugira ngo ndeko bwira njye mu nganye nkunje imbavu. Ni ugukunja ibigumba ari uko imbavu zari ziho kera. Ndajya mu rugo umwana ati ya mama ati bike ati haha ati nta natano ufite. Ubwo rero bikahitamwo kugira ngo ute kwirwa ntaraso. Ubu mvuye za kimvuzo. Ubu ndajya ngiri mu kabuga. Miterambuka mu gitabaye no mu gasasa na ukasambiri zigeze z'ijoro. Nimba batetse ugakoma babonye nusu ya gahunga, ntabwo ndwanya n'abane gikoma noyera miteri njya mu byubito byuke ntaraso.
Baragenda rwose bashiriye Uganda. Bashize bagenda natwe n'ukubura tike. Umuntu apfa yabonye agakoma ni kamwe. Nako kandi hari igihe ukabura. Kwarigorewe.
Mukaryama?
Tukaryama nyine.
Uyu nayo twamusanze mu bende muri Uganda mu cyumweru gishize yarasuhutse.
Naturutse mu karere ka Nyagatare.
Muri hano Uganda ubuzima bumeze butese?
Nyine ntabwo buramera neza ubuzima, nibwo turacyashakisha. Tumaze icyumweru.
Muri kurya muto?
Umugabo akora ku munsi bakamuhemba nyine umutwaro akazana tugaha nuko tukarya.
Imwe mu ntambamyo ubutegetsi buvuga ko zateye ubukungu kutazamuka uko bwari bwiteze zirimo uruzuba rwibasiye ibice bitandukanye by'igihugu bitera igabanuka ry'ibiribwa mu ngo no ku masoko. Ni ikibazo gishobora kuzakomeza kuzonga Abanyarwanda bari hejuru ya 65% bakesha amaramu ku buhinzi igihe cyose bazaba bakigengwa n'ikirere aho gukoresha gahunda iteye imbere yo kuhira imyaka. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi mu ntara ya Gitega, imiryango 940 yareze leta ko yayitwaye amasambu yayo. Yaratsinze mu rukiko, ariko na n'ubu ntibarayabasubiza. Fidel D'Antoine Nsabimana araduye inkuru irambuye.
Ayo matongo yo mijyango isaho komorezwa arahitwa Indebe ku mutumba wa Muremera zone na komine Geti ntara ya Gitega. Ico kiyaya ca Ndebe gifise uburinganire bw'hegitari 50 cahora ari kigega co mu kirimiro kikiri mu minwe yabo banyagihugu nkuko abahora bakirima babivuga.
Zari indimiro ziteye igomwe niho bimburire amashaka, uburo, ibigori, biharage cavamwe indya nyinshi. Hari majepfo ku nkombe baharima amashu, ibiraya vyinshi vyaduga Gitega vyava harya nyinshi zahora ziduga Gitega, izindi ziki Bujumbura babirimira ngaho. None ubu nta na kimwe, ubwo n'urukangaka birya n'ibyatsi bitiri zigangori, nta kintu kihari ngaho, urabona n'ishyamba gusa.
Manirambona Yozefu umwe mu baserukira abanyagihugu aratubwira uko baronse ayo matongo.
Ayo matongo yagazuwe kera cyane n'umuganwa yitwa Mboneko, niwe yatangiye gukora igikorwa cyo kugazuza ubwa mbere. Mu nyuma niho haca haza umuganwa Ncanyi abariwe asubira kunyene gukora icyo gikorwa cyo kugazuza ayo matongo. Hari hakiri ku ntwaro ya cyane. Hahava haza umuganwa ariwe yabaye mu baganwa ba nyuma Nkeshimana Gasupari. Ayo matongo yari gwacu yagiye gukugwa igihe bagiriye amatora yo mu za 32. Haca asubira rero ba Burugumese, zina rya bamusitanteri ryari bwa umuburugumese wa mbere yatwaye ino komine yitwa Manirakiza Karoli. Kwa Manirakiza Karoli ayo matongo yagumye ari y'abanyagihugu kubandanya mu za 18 bamusitanteri agenda bakurakuranwa.
Amatongo ya mbere banyazwe n'ishyirahamwe rya leta rigwiza imbuto izabu mu mwaka w'1982 bababwira ko bagire babigishe kurima igitegwa cy'umuceri nk'uko tubibwirwa na Manirambo na Yozefu ari mu bavuga ko banyazwe.
Aya mbere twayanya ya yizabo twanyazwe mu 82. ayo yanyotwe 182 baje batubwira yuko baje gutwigisha kurima igitegwa cy'umuceri imyaka 3 bamaze gutwigisha imyaka 3 iyo myaka 3 iheze aho hantu ntibahadusubije
ikindi gice cico kiyaya canyazwe mu mwaka w'1996 mu gihe cy'intambara naho Imana Yohani numwe mu baserukira imijyango ivuga ko banyazwe
wa Mustanheri Rusake Yosefu yitwaje igikenye kuko yisunze intambara ziko zirabera muri ako karere cyane cyane abasirikare ntwanyagihugu bashwaye muri iyo myaba bariko baririmira aho kubandanya ibyo yarije atumbere yaciye yinyavya ahitana abasirikare 8 baca batera mu banyagihugu barabirukana ari naho babafata bakabagirisha bya furambi abana baburiza abanyina barabanyaga amasuka abandi bahungira mu mbizu bya Ezini sanswe ihari niho rero ibarajyagwa barakubitwa barashaya bamwe baragirwa ibimuga abandi barapfuye
abanyagihugu bari tu inzego zitandukanye z'ubutungane baratsindereye mu matongo ariko kuyashikira zwa kiracari kibazo cakananira abahinga nkuko bivugwa na Manirambo na Yosefu ari mu baserukiye abandi mu butungane
ni kuri ubutungane bwobwo bwaraciye imanza ugutisunze ivyubahiro canke ubutoni ariko rero icavyononye nakagaye bagayatwegwa abantu banyarucari guko twegwe ataco tumaze ntitubona rero ingene izo manza zoguma tubohwa amaboko imugongo amasentare yose agenga ivyamatongo mu Burundi barayahetuje barirekanye uko ayo matongo ari abanyagihugu
nkuko biboneka mu rubanza Gwati witariki 31 z'ukwezi kwa 3 2019 urubanza gwasomwe na sentare icimanza za leta ishashi gitega sentare yari yasavye izabo gusubiza amatongo canke itanga ikiguzi kingana ni $5 million kuri aba banyagihugu ku matongo yanyazwe na commune Giheta iyo sentare yasavye commune kuyasubiza atatirinze gusaba commune Giheta yarunguruje gushika muri sentare na yinyuzwa ariko yagumye itsindwa commune Giheta ntihagarikiye ngaho yarandikiye umushikiranganje w'ubutungane kugira ngo afate ico kibazo mu minwe ariko nawe yarahebuje commune Giheta Mwikete inimero 550 akarongo gatambitse 1097 akarongo gatambitse CAB akarongo gatambitse 2016 byanditswe ku inekerezo 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016 rikandikwa na Emero Hantin Kanyana mushikiranganje w'ubutungane yasabye umushingwamanza wa leta ntiraba master kwemera urubanza gwaciwe n'amasentare atandukanye abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu kubafasha kugira ngo urubanza gwaciwe n'amasentare Shigwe mungiru, baronho wakubita gasuka, Aleximani Rakiza, mustaneri wa commune Giheta, tuwa muronde ugirangwa giri chavi vugako, telefone iwe ni ayitavye. Ama kuru tuwa avuye dukura mu Giheta, nuko mustaneri mani Rakiza, ayiruka ugirisanga nyaji modoka, akawa magara mukiti. Mu Giheta muna ragitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Rwanda mu rubanza rw'abantu b'abayisilamu baregwa ibyaha by'iterabwoba mu rukiko rukuru. Ejo ntibabashije kuburana, kuko bavuga ko batabonye amadosiye yabo basobanuye ko badashobora gukoresha uburyo bushya bw'ikoranabuhanga ahubwo basabye urukiko guhabwa dosiye zabo mu mpapuro Asumta Kaboyi yari mu rukiko araduha neza iyi nkuru
Ubwo urubanza rwasubukurwaga mu rukiko rukuru abagororwa kimwe n'ababunganira bagaragaje inteko y'iburanisha ko batigeze babona umwanya uhagije wo gusoma dosiye zabo kuko umwanya w'isaha imwe bahabwa na muri gereza ngo basome dosiye zabo hifashishwe mudasobwa basanga udahagije maze basaba umucamanza ko bahabwa dosiye zabo hifashishwe impapuro nkuko byari bisanzwe hari n'abagororwa basabwe kuba babona uburenganzira bakishakira mudasobwa zabo Maitre Auguste Kabeya umwe mu bunganira baregwa yabwijwe rya Amerika ibibazo garagara mu gutegura dosiye hifashishijwe ikoranabuhanga
buranyi badashoboye kuba bategura dosiye mu buryo bwimbitse kora yuko no kujya gusoma kuri machine ni ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga impamvu y'ikibazo cy'impapuro nuko ari dosiye nini irimo impapuro 1400 ibyo bintu rero kugira ngo bitegure byose bisaba yuko byibuze habaye impapuro ariko so niba abantu bose badashoboye gusoma noneho umuntu akabafunze agomba gukoresha iyo nzira y'ikoranabuhanga urumva yuko ubumenyi bwe niba buri hasi ntago byamufasha kuba yabitegura neza saha imwe iyo ntago ihagije rwose iyo umuntu ategura urubanza cyane cyane iyo urubanza uregwa ibintu birimo uburemere ushobora kuba wakatirwa igihano cyo gufungwa burundu mu buzima bwawe bwose
Ubushinjacyaha bwavuze ko kubonera impapuro buri mugororwa zigera ku mapaji 1400 ngo ahabwe dosiye ye bisaba amafaranga menshi leta itateganije kuba hari abagororwa basaba mudasobwa zabo nabyo ubushinjacyaha bwasobanuye ko butavugira urwego rw'amagereza ko byagorana gucunga umutekano muri gereza mu gihe abagororwa baba bemerewe gukoresha mudasobwa umucamanza yafashe umwanzuro ku rukiko rugiye guhuza dosiye zose zigahabwa bunganira abagororwa nabo bakazazigeza ku bagororwa babifashijwemo n'imiryango imiryango yabo. Umucamanza yafashe umwanzuro wo kwimura urubanza itariki ya kane z'ukwezi kwa kane. Ni ku nshuro ya kabiri urubanza rw'abaregwa ibyaha by'iterabwoba rwari rubaye. Ku nshuro ya mbere ubushinjacyaha bwari bwagaragaje icyifuzo cy'uko urubanza rwabera mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'igihugu, icyifuzo kitakiriwe neza n'abaregwa bo bifuzaga ko urubanza rwabo rwabera ku karubanda. Hari hanagaragajwe ko abana bari muri urubanza rw'aba bantu 50 bari guterabwoba bajyanwa ukwabo bakaburanishwa n'inkiko zihari. Inzitizi ya nyuma yari yatanzwe yagaragaye mu iburanisha rya mbere yerekanaga ko abaregwa bamwe batari bafite ababunganira. Iki kibazo nicyo cyonyine urukiko rwasuzumye, maze abaregwa 17 batari bafite abunganizi bigaragara ko babonye nubwo umunyamategeko umwe yagiye ahabwa abo yunganira bagera kuri 5. Ikintu abanyamategeko bagaragaje nk'imbogamizi basaba ko byibuze bajya bunganira abantu batarenze 3. Kuva iki kibazo cy'iterabwoba cyatangira kuvugwa mu Rwanda, abantu 5 bamaze kwicwa n'igipolisi, barimo 3 barasiwe mu mujyi wa Kamembe ndetse n'abandi 2 biciwe mu mujyi wa Kigali umwaka ushize. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ejo bundi kuwa mbere, leta y'u Burundi yatangaje ko indwara ya malaria ari icyorezo mu gihugu. Uyu munsi mu kiganiro cy'ubuzima, mugenzi wacu Eugene Mukankusi yatumiye Mbonerane Albert, umuyobozi w'ishyirahamwe Aluma Burundi rishinzwe kurwanya malaria, akaba ari nawe uri hagarariye imbere y'amategeko. Ishyirahamwe Aluma Burundi rifite kandi ikigo kivura malaria yonyine gusa, Centre anti-malaria Saint-François d'Assise mu Gifaransa, kiri mu Kamenge i Bujumbura hafi y'ikigo cy'abapolisi Sokarti. Mbonerane aratangira asobanura neza icyo ishyirahamwe rye rikora.
Iryo shyirahamwe Aluma Burundi mu Gifaransa Action de lutte contre la malaria ni ishyirahamwe twashinze mu mwaka w'ibihumbi 2002 dufatiye ko muri icyo gihe malaria yari imeze nabi, hama tukumva ko hari abantu benshi bakuma bapfaca, tugira tuti none ntawe ushyiraho ishyirahamwe rizerirasemerera kugira ngo abantu ntibabandanye bicwa n'iyo ndwara, na cyane cyane yo kubwiye mu migambi y'igihugu ibyo bita bya politike byerekeye amagara y'abantu, bamavuga yuko iyo ndwara ya malaria ariyo ndwara ya mbere yica abantu ku isi no mu Burundi harimwo. Hanyuma rero tumaze kuvuga turafasha, tuvuga tugira gute dufasha abakene, aho novuga yuko twafashe cyane n'ishyirahamwe ry'abadage ryitwa Action Medeo ryaduha imiti, hanyuma tugashobora kuyiha abanyagihugu kuko igihe nticyari cyoroshe. Hanyuma mu nyuma turagira tuti none ko turonka imiti n'imfashanyo tugasanga turiko turafasha ibindi bigo bivura, ntibyoshoboka yuko twe dushyiraho ikigo gishobora kuvura indwara ya malaria gusa kugira turabe ko twafasha abanyagihugu. Urumva rero kuva mu mwaka w'2004 twashobora kubona imfashanyo, turugurura ikigo cyo kurwanya malaria cyitiri kwa Francisco Yasize, hanyuma rero twaza turikora ku bantu bakadufasha. Icyo kigo mu bisanzwe kiri mu Kamenge, twakira abantu twavuga ko ari abantu aho nikora bafite uburyo bukeya, kugira tugire tuti ntihagire umuntu yicwa na malaria ngo nuko ari umukene. Tugiye turonka imfashanyo rero twashoboye kuza turakira abana batarashika imyaka 5 ku buntu atari amafaranga tubatse. Umuntu arenze imyaka 5 n'irenga nawe ajye kwivuza aratanga amafaranga 400 kugira ngo yerekane ko nawe ari karafashe, kuko icyo kigo barinda gutegera ko ari kwabo, icyo twakwita mu Gifaransa contribution. Hanyuma rero tumupimye tugasanga arwaye malaria akeneye imiti. Hari imiti y'ubwoko 2, hariho umuti witwa artesinate modiakine wo turawuhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko n'imfashanyo itangwa na Fomondiane, ariko dusanze ari umuntu afite indwara ikomeye ya malaria akeneye kinine, aho nta mafaranga tumwaka uwo muti aronka ku buntu kuko usanga hari abantu benshi badashobora kuronka amafaranga yo kugura uwo muti. Hama yo twaragiye turakwira mu gihugu twigisha dusigura ingene malaria yandukira abantu bivuye ku mibungore icyo bita mu Gifaransa anophere, hanyuma tukaca ku maradiyo twagira gute, hanyuma kandi tukaza turabaha iminota yuko bubungabunga ibidukikije.
Iyo umuntu aje akaza aje kwivuza muramupima mugahita mumuha igisubizo ako kanya, ntabwo agomba gutegereza?
birashobora kumara nk'isaha ariko mu bisanzwe ko dufise abahinga babyigiye hariho abafata amaraso hariho abapima hariho abatanga imiti ngira yatebye cyane birashobora kuba nk'amasaha abiri iyo birashobora gushika ugasanga mupimye na paracheke basanzwe ngo nta malaria afite mugabo kabone ibimenyetso bihari uwo muntu ni ngombwa arinda kugira ibipimo kuri microscope abirashobora kumara kanya ariko haciye nko masaha 5 mu masaha 6 usanga ikigo kigaragara kiretse muri ino minsi malaria iriko iriyerekana ukundi
Gana mponera ni mumaze imyaka itari mike mufunguye icyo kigo mona shyizeho uburyo bwo kuvura abantu ubu noneho ni he mubona hakuye gushyirwa ingufu mu kurwanya malaria mu Burundi
nkuko umushikiranganje yabivuze ibituma hari malaria igenda yongerekana ubu hariho n'ivyigwa vyamaze gukora byerekana yuko atagikozwe malaria ishobora gukwira Burundi bwose mu myaka iri imbere tugiye turaba ingene ihindagurika ry'ibihe bigenda bikomera ugasanga ubushyuhe buraduga uko buduga bituma imibu ahitashobora kuba ubu itanguye kuhamenyera hanyuma ikindi nacyo ni uyu muceri wakwiragije mu gihugu urumva n'iterambere mugaho iterambere rica rituma amazi ajya areka mu miceri atuma imibu ironkaho
Ijwi rya Amerika Mbonerane Albert yari kuri mikro ya Eugene Mukankusi baganira ku ndwara ya malaria yabaye icyorezo mu Burundi. Mbonerane Albert ni umuyobozi w'ishyirahamwe Aluma Burundi rishinzwe kurwanya malaria akaba ari nawe urihagarariye imbere y'amategeko. Iri shyirahamwe Aluma Burundi rifite kandi ikigo kivura indwara ya malaria yonyine gusa cyitwa Centre Antimalaria Saint-François d'Assise mu Gifaransa. Kiri mu Kamenge ibujumbura. Nshuti zacu ubu none ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka ya Amerika, Perezida Donald Trump yashikirije imigambi igamije gukingira Amerika ibitero by'iterabwoba n'imigambi yo kugwanya abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu muri Iraq no muri Siriya. Avuga ati
Our obligation is to serve, protect,
and defend the citizens of the United States.
We are also taking strong measures to protect our nation from radical Islamic terrorism.
Igice kinini cy'abantu bagiriwe ibyaha bijanye n'iterabwoba muri Amerika kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe baje bava hanze y'igihugu mu ntumbero yo kurwanya ivyo. Perezida Trump yavuze ko yashikirije imigambi yo gutohoza neza abinjira mu ntumbero yo kwima uburenganzira bwo kwinjira ku bantu nk'abo bashobora kubangamira umutekano w'Abanyamerika. Avuga ati
It is not compassionate but reckless to allow uncontrolled entry.
Uko se gukundana no gusamara iyo habaye kudasuzuma neza abantu cyane cyane mu gihe biba bidakozwe iyo bava. Abatewe iteka ryo kwemererwa kuza muri Amerika bakwiye gushyigikira kino gihugu abanyagihugu n'imico kama yacu.
We cannot allow a beach.
Ntidushobora kwemera kw'iterabwoba rigira ihuriro muri Amerika. Ntidushobora kwemera ko igihugu cyacu kiba icumbi ry'intagondwa.
For extremists.
Leta ya Kiyisilamu irabangamiye Amerika n'ibihugu bicuditse. Mu ntumbero yo kuyigwanya, Trump yategetse ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi gutegura umugambi wo kurandurana n'imizi uwo mugwi w'intagondwa z'abayisilamu. Trump yavuze ko Leta ya Kiyisilamu igizwe n'utugwi tw'abagizi ba nabi bagandaguye abayisilamu n'abakristu, abagabo, abakenyezi, abana baturuka mu madini yose. Trump yavuze ko Amerika izokorana n'ibihugu by'Abarabu bicuditse mu kugwanya uwo mwansi imukure ku isi. Trump yarahaye ibihano abantu n'imigwi ishigikira umugambi wa Irani wo guhingura amamisire yongera yibutsa ubucuti bukomeye buzobandanya hagati ya Amerika na Israel. Trump avuga ko kuva ubu ubuyobozi bwa Amerika buzokorera kuvyungukira umutekano basangiye n'ibihugu bicuditse ahariho hose ku isi.
Iri rya ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara. muyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Chuti zacu ibiganiro byacu birakomeza mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamilindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.